Ni la Déon Rijoui d'América. Izbili Amerika lige kwa shkiliza Uganda ilo vizara lige mukiru unlia mukiru Rwanda Muroni mutukumbila kumilongo vigo Fia shatu eva Kumetero chumini chena kumetero miongi unaziri Murwanda mutukumbila kui FM Jana kare niwiche itatu Mwusha wano kutu kulikia kuli Facebook na YouTube Kuli radio achu no kukiwanza Chatu shama kuru wezi tatu akawurungu Radio achu vewa akawurungu com Mimi ni zana shuti mwisi na mwe wakundu vila diyo Izbili Amerika mulikuwa na Federica Unikije Ikate mwisi mukiru anilo mwisanga
Muri sanga ni chiganu chizuri ya Amerika, chivanda kuivazo binyuranye vya mukare kiri ya garigari vya Afrika. Ichiganu jitumira vanuwa mwuzi ya zitandu kanyi, waga subizivazo vya wakunziri shugi ya Amerika.
Chindi mwanara mwuyi inga, hobita mwuri kwa mine gitera nyi, hobita tuwa.
Njende ano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mukiyani amusa gacha munsi tugiye kuvugana na bamwe mu Barundi baba mu bihugu byo hanze diaspora bari mu rwi udasanzwe babashije kuguma bahanahana ivyimviro n'amakuru yerekeye imiryango yabo inshuti n'abagenzi eka bakana garuka ku myaka bamaze bari hamwe muri kaminuza y'Burundi ikiri kaminuza yonyene yarangwa mu Burundi ikintu kidasanzwe kuri uyu murwi w'Abarundi bamwe bari mu Burundi abandi bakaba bari mu bihugu byo mu mahanga bitandukanye nuko bose bayaga nk'aba mugabo umwe bataravye ihugu barimwo intara bamwo imitumba n'amoko ibyago n'ivyumviro bahanahana n'imigambi bariko bigira hamwe nerekana ubucuti bukomeye bwatanguriye muri kaminuza y'u Burundi bukanabandanya inyuma y'imyaka 38 irangiye barangije kaminuza. Uyu munsi rero twatumiye bamwe muri abo Barundi kugira ngo batubwire ukuntu ico cyumviro cyo gutorana inyuma y'imyaka myinshi irangiye barangije kaminuza bakaja mu rwini kibanza bahurira ko kugira ngo babandanye gukomeza ubucuti n'urukundo byabaranze mu myaka ine bamaze bari muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'Ubufaransa muri iki gihe. Mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Mwaramutse Fred.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo no muri bizi kandi kirangiranwa azi ku kazi na Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazi na ngira arahabwa mukanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Halis Niyondagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Halis Niyondagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta ya California muri leta z'ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Halis.
Mwiriwe neza Fredi. Twakoze kukwakira.
Murakomeye?
Yego tumeze neza turashima.
Mwebwe muririnze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri leta z'ubumwe za Amerika nk'aho Professor Atanas ari nawe nyine duhaba tuganiye.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Atanas Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago. Murakomeye Atanas?
Ndakomeye. Yego ndi muri leta ya Illinois mu gisagara cya Chicago.
Akabeho kabagejeje. Ndabona ibice byinshi bya leta z'ubumwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Byagoye rwose duheruka kuja hanze hati iminsi ntiworaba mugabo turabandanya turabaho nkuko bimeze bisanzwe
ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas
nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nkuko twebwe twamenyereye gukanya twe twarabimenyereye.
Ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri naho nahavuze nakiye ku mayange dutangure kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe mba mba muri California maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwumbaza icyo mwifuza ko ndababwira.
Mukore iki aho I Los Angeles.
Ngaha jewe ndigisha muri Community College ndi mu Cyongereza kuko ni wo mwuga wanjye nibyo nari narize.
Ni byiza cyane rwose. Reka na Jean-Marie Lahaye Baby John mu twidondore.
Jean-Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kuko yabaho banyumva mu radio ubundi mu Bufaransa nazungurutse gatoya narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma nzagaruka mu Bufaransa ndacabandana gucuranga na jewe ndafite abana urumva ya myaka tumaze tuvuye muri universite hariya
simike nibyo egome professeur Atanas Gahungu
egome bebi ubafite banyita papi
John. Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Atanas Gahungu abanywa muri radio Ijwi ry'Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri Isanga n'abanyene reka tumuha akanya twidondore maja make cyane rwose. Professor Atanas Gahungu
jewe nitwa Atanas Gahungu hanyuma nkaba Icyongereza hamwe na Jambari hamwe na Alice akaba na Kino mu gihumbi n'amajyacyenda na mirongo icyenda na kabiri. Ndi umwarimu, ndi umuprofesori w'abantu bagomba gutwara amashuri, nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora, ni ibyo ngeze ndi umwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mashyitse ku rubuga aho mwese muhuriye mukahanahana amakuru mukaramukanya mukibukanya twakira nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse. Atanas Gahungu ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Emwe twaranezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise ndamaze kumubona Jamari kuva tuvuye i Burundi mu 1983 munani na gatatu sindasubira kumubona ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba ko yahora aririmba. Yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dusobora gutoraturana tukaganira nk'uko uba hari ejo ubu ubenshi kubera nyine bumva tutayobotse kubonana. Ubu niko ndabiyumvira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya nashoboye kubona mushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na mbupe ni watu kwa isi mbu kampisi kame labe kampisi
mutanga
oya ntiworaba biraryoshe rwose
biraryoshe. Ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yarari kitoroshe wabigenje gute Professor Atanas Gahungu?
Oya koroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva nkino dusanzwe twari umupfasoni Alice nari nzi ko ari muri California hanyuma nguwaramucaho nkamubaza mbega hari abandi bomenya akambwira ati jewe nomenya ubu ati cyane namunsi jewe ndafite umugenzi ashobora kuba zinaka. Hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Metode Ndikumana ubu yari amaze kwitaba Imana nawe ne akafashanya ati ngaba jewe ndi naka hariho twakoranye mu byawe ni hariho twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutoratorana gutyo guke ubu turamaze kuba benshi. Icyo gihe twaragize ikintu bita blog, iyo blog tukaza turandikamo utuntu tugahanahana amafoto tugatwenga turanzene twa jewe namaze kumera imvi abandi bataramenya ibyo byose byaratumye ibyo byaramyoze ikiganiro rero babisubiyemo.
Imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba yamaze kuronka imvi.
Birashika
reka tubaze na umufasoni Alice Niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyumviro igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute?
Nashaka gushimira cyane kubona
Cicimviro umugambi Atanasiya atanguje kuko naho je ntashobye kubanda ngo mpeze nk'abandi nagumanye cicimviro ciza souvenir nziza sinzi umwaka twamaranye mu ishuri nagumanye ibaza noise abantu two bisangira nibanze ndi muri zane pare za Mozambique na hene nyasanga tanu cyangwa ndumva umengo twese mu rugo turavukana birashimishije cyane tubiye nka twe mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaza muri South Africa America donc je nta sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbye nka Mercy Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donc ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi groupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jeune donc iyi vie isanzwe igabanuka ni mode hajya ugize tuvi dukenye bibiri yari amode na byo
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Professor Athanasia yabisabye rero twumvishe kamwe mu twa turirimbo twawe reka turatwumvirize
Ego hari uturirimbo Baby John hari uturirimbo twese kuri kwari tuzi ire ka ka kandi ka
igite cy'urukundo ngira
karaje ngako
Thank you. turaririmba
urukundo urukundo ni jambo igaruka cyane gose muri aho karirimbo bivijona murashaka kutubwira icatumye teme yarwo urukundo mwabikuye byavuye kuki
urukundo donc urukundo ni cyo kintu cyambere gikomeye na ibindi ni bishikira bose abantu murashobora kuba muri kumwe bukeye umwe kara mugatandukana kubera akazi cyangwa ibiki donc nanashaka kwishyira mu kibanza cy'abantu bose bashobora kuba kure y'abo bakunda
atanazwi aho ngubu urukundo ni ikintu kibonekeza muri uyu murwi kenshi na kenshi ayo makuru nanjye ndayaronka kuri uyu murwi ndawuriko ariko ukabona ko mu byago eka ibintu abari muri uyu murwi bibukanya ibintu bya kera baba barimo babigishije baba barimo batanzaniya bamwe bita professeur visiteur eka haba ingendo mwagize muri tanzaniya mu kuja gupepa ha memoire ni ibintu bihimbaye cyane rwose bihimbaye mu gihe tuzi ko abarundi benshi muri iki gihe bataronka akanya ko kuba bariko baraganira cyane baronka akanya kukubonana cyane cyane nk'abo batandukanye kuva kera ikintu cyatumye ikintu mwibaza ko kidasanzwe muri uyu murwi ni ikihe abantu biganya ni benshi ariko si bose usanga baguma bari hamwe nk'uko mwabigenjeje gute atanazi agahungu
kiba nibaza ko twagize imana kuko twigana kuri universite nta muntu n'umwe yigeze aja ngaho ngo ariko arabaza mubega ngo naka ngo ari ubwoko buhe ngo naka turuka hehe nibaza ko byaryoshe tukamera twari tumeze nk'aba yari gishiki na gishaza jyewe ndacibuka ko arise sindi ko ndamubeshyera yuko papa we na mama wiwe mbere bahora baza no mu misaha ajya kuri kampisi icyo gihe imisa yabera hajya muri ekonomisi ubu bishobora kuba byarahindutse sinzi ko wakiriye mugabo twese twese tugiye muri tanzaniya twese twabonana nk'aba igiki na gitaza byarabandanije ndibuka yuko muri iyi minsi nagiye mu gihe Bujumbura ndi kumwe na madamu wanje hanyuma ntitwari twabiteguye mugabo tugiye muri Ethiopian Airlines ndabona duhuriyeho na Alice wumva haheze imyaka 38 ariko wamenga ni kwa kundi namuheruka turi kuri campus nabonye umukanje wo kuri campus nawe yabonye umusaza wo kuri campus biraryoshe rwose ubu abo ntarabona kibake mugabo ndifuza yuko umunsi tubonana fama tubivuga yuko icyo gishika twari dufitaniye n'ubu icyo gishika cyobandaye
madamu Alice niyo ndagara mwihweje ukuntu muri kumwe n'abo abarundi bandi bari muri kaminuza ika mu mwaka umwe muri departement imwe mu Burundi mukabona ukuntu nk'uko Professor Atanazi abivuze abarundi bava mu ntara zitandukanye ubwoko butandukanye eka imiryango itandukanye ariko barikora yaga ukabona bashyira hamwe ukabona ko ari urukundo ata kindi kintu mwebwe ibyo mubibona gute
jewe mbona ko en fait iyo ukuntu suja hamwe tukabona ko umengo ni famiye imwe ariko ngira ibyo niko mbona mengo isi yose igeza kumira kuko uburyo urukundo nicyo kintu gikuru kibaho nicyo gitanga akanyamuneza mu mutima w'umuntu wese ahatari urukundo naho wowe ibintu bingana iki nta kanyamuneza kahaba hanyuma ubona abantu benshi bava hose twari tudasanzwe tunatangie bini, mba tubifika. Mugabo, wana haite hini ya kine, ugasanga mume ngo tulabuka na, mkamenya, ama zonka baba, nukuma kami, kika, ugashagu, kakifika mma, mma, mmanza, kika, imanza yume, ukamengo ni manza ya bose, tu, nigitanga, za, ujo, kuja, urukundo nicyo kintu twogendera ko twenyesaho kimwe kuko nicyo gituma aba mu kanyamuneza no mu mahoro kuko ntibazi hanyuma nkaguma nshimira cyane kumva ko twese byavuye kuri Atenazi kuko niba ari icyo cyiyumviro ni umuntu Atenazi umuntu w'igitangaza kandi kuva kera ubona ko kuva kera Atenazi yari special kandi bazibuka naho twari kuri universite buri muntu yashyikira bose ukabona ko ashyikira bose kera zimwe nari sinavuga menshi nama nihoreye nubundi ashaka kumva mvuga ikintu cyane akuvuga ishintu wese umuntu wese akarumisha abwira uyu akarumisha abwira ujya ugasanga
ndabyibuka
ingene yarakiye agashaka kumva umuntu wese aba akuza kwa Facebook Shana kaba agatwenga kamari karatwenga misiyo kamari karatwenga yamase yasubiye
Tun tun aho bari nico bakora muri iki gihe cyo ibintu bihambaye cyane gose bidisho na jamari na hayo urukundo umutima mwiza
eka cyo nuko ari gutanga karorero keza uko mbona mengo mu
ico nico kibazo nico kibazo nagomba ndakubaze jamari na hayo ikintu icirwa nk'abantu bakura na niki imirwi iyo yose cyangwa abarundi muri rusange murazi ko kenshi na kenshi abarundi yakunda gucana mu ugasanga bacanye mu kubera intara kubera moko uyo murwi bose iyo babawuze nibaza ko ubaha ikigwa wibaza ubaha nk'iki
je nifuza ko uyu mugwi utera imbere hanyuma nk'uko nawe watushoboye kutwakira ukazi w'ikiganiro nifuza ko rari no mu gihugu nyine hagati bashobora kutwakira bakaduhi kiganiro abari muri universite yo muri no myaka nabo bakamenya uko twabana neza tukundana tutarinze kuraba amoko n'imitumba cyemona cyumvira ari cyiza cyane nabo binyine tuba dushimira uko radio yanyu irumvirizwa hatari hake sinzi ntihagire uzo
kurahe ndeke zo zira tuhuza twese no hinga ngo mukoresha bibaza ko utuma mwumva ko muri hamwe mwanya wose sivyo
Jenda watu ya kariri mbo njene kakashu kuduhuza na kundi
leka tisuhile tukumbiza kariri mbo mwuturi mbo tukwa wanyene ako kitwa ute
iyo mba nari inyoni noje kukuraho
ivyo bari kuri ipfuza yaba hari indege yoze bashaka namwe se hamwe
Cinta ku kunda Sayin na mahoro Mahoro mubano Kumpe Let me fall
akaririmbo keza cyane gose mu majambo bake Bobby John mutubwire ako karirimbo teme yako na nihe icyabatumye mu karirimbo nakiki
birumvikana nyine urumva umuntu twese twa bona twa giye mu ntara zitandukanye urumva nizo zerekana ko naje naguma nibaza nti mbega abo bantu twabanye neza nzosiba kubabona gute ndabona ni nkuko nabivuze ko ijya ndirimbo yindi ya mbere nishyira mu kibanza nyine cy'abantu bose baba bari kure ariko mu mutima bakiri kumwe hanyuma rero kinjiro nyamukuru muri iyo ndirimbo na mahoro kuko urabona ko mu Burundi amahoro yari yahungabanye ndakwa kugira ndabatera kamo basubire hamwe bakundane nk'abavukana
Profesor Atanasi Gahungu umurwi uhambaye cyane rwose umurwi ufite ibyiyumviro bishyira imbere mwavuze ukuntu abari muri uyu murwi bose iyo hagize ugira ingorane reka bose bahagurukira rimwe bakamufasha uko bashoboye kose mutubwire amajambo make iyindi migambi ikomeye mufise iyo muri kazoza mu myaka iri imbere kuri uyu murwi
ego imbere y'uko mvuga iyo migambi iragira mbanze tumenyesha abariko barakumviriza yuko twarashwiragiye ubu dufite abo twiganye bari turafite abari mu Burundi turafite abari muri Irmorice turafite abari muri Canada muri Allemagne turafite abari muri France turafite abari muri Ethiopia cyangwa babayeyo turafite abari mu Rwanda turafite abari muri Congo Brazzaville naho tutarabona n'urumva turi benshi aho rero ibintu by'imigambi ubwa mbere no gushobora gutororokana ati nibo babesha muri iyi minsi turi twenshi turiko turashika muri zabukuru hariho ab'imiryango yacu nkacewe narashyikiwe n'umuntu w'inshuti Mobo Frere aragiye aragomba kuza kwivuza muri Kenya turagirisha bimwe bita GoFundMe nzabona abantu twiganye baraje batwitana reka tugufate mu mugongo ubu rero icyo twagomba kubandanya kandi twari twaremeranye cyari cya mbere y'uko twufasha ishuri yatwigishije ego twarakwiragiye hose abari muri ibyo bihugu byose navuze mugabo twagomba kugira ikintu cyoshobora gufasha abadusubiriye baba biga mu Cyongereza baba biga muri bya ipedagogike biga n'ibyongereza reka n'abandi tugashobora kubafasha mugabo ikindi nagomba yuko tubandanya cyane cyane ni ugushobora gufashanya twebwe tukungurukanya nk'ubu namye mbona muri iyi minsi ujamara ariko arakuririmbira Bobby John nguko tumwita avuga ati jewe mbega none ngubu ko muguba mwutari imiziki kandi mubona ingene ibintu bimeze jewe iyo miziki nayavuze ntiyo ni masterpiece nagomba yuko ngo mu minsi iza nk'abantu bafite imigambi bene iyo koheza tugakubitunga ibipfunsi tukaraba yuko nk'iyo migambi twoyifashanyamo mugabo ikintu cya mbere nagomba kuraba ni uko ibyo byerekeye indero ushobora kwandikira hanira hamwe ngubu twamye tuvuga kuraba kugira dictionnaire y'icyongereza n'ikirundi kuraba ko tutoshiramo imigani y'ikirundi kujya ibindi bihugu ugenda ukayisanga ko tukaraba ingene umuntu icyo bita Google Translate tukayishyiramo natwe tukaraba ikintu aho hose twaciye turiko turiga ko tutoheza tukabishyira mu ngiro abantu tukaraba icyo dusigiye abandi badukurikira nibyo
wavuze ibintu bihambaye cyane rwose ukuntu icyumviro cya mbere coba ari nk'ukufasha kaminuza yabasohoye icyo ni icyumviro cyiza cyane rwose nka mwebwe mukora muri kaminuza kana madame Alice ari muri za kaminuza yigisha muri kaminuza mushobora no gufasha hari uburyo bwinshi ari bitabo ari iki yari inyigisho muja gutanga ibyo ni ibintu bihambaye cyane rwose ariko nashaka ndabona na kanya madame Alice Nyandagara nawe natubwire iyindi migambi ibaza ko ikwiye gushyikirizwa abandi bari muri uyu murwe kugira ngo bayigire hamwe barabe ko ifasha mu Burundi
nashaka gushimira Atanasi kuri iyo migambi aheje kutubwira turamaze kubivugana cyane muri group ya WhatsApp ibyo byo kugira dictionnaire n'ibyo kugira imigani kirundi jindi waza ku ibindi ikindi kintu twashobora kusika ko n'ukuraba ingene twoteza imbere ukwigisha icyongereza mu Burundi tugafasha nk'abigisha b'icyongereza kumenya kwigisha neza bakoresheje uburyo bugezwe ko kumenya yagize ko ahantu hari ibintu bishyashya bijyanye byose buduteza imbere ukwigisha nibaza kwica ikintu ushobora gusuka ko bishobotse hanyuma imana iduhaye tugashobora nko guhurira mu Burundi twese igihe kigeze tugaheza tukagenda kuraba departement yacu aho igeze tugaheza tukagira n'inama n'abanyeshuri baho tugasubire twabwira tukweze twari ngaho naho muri tukabaha muri icyo gikorwa barimo tukabereka ibyo bashobora gushika ko ibiri imbere
murakoze ikintu gihambaye Professor Alice Nyandagara ikibazo cyo gufasha kaminuza nashaka nabaze niba muba muri kiganiro ndazi ko abatari bakibazo bakikurikirana harimo abajejwe za kaminuza eka na departement y'icyongereza eka na directeur academique bishobora kuba ashobora kuba yacumbije hariho ubundi buryo bwinshi cyane rwose mwavuze kujya kwigisha gusangira n'abandi bigisha uburyo bushasha ibitabo murazi ko ari ikintu gikenewe cyane rwose mu Burundi ibyo bintu mwihweje kaminuza murimwo murabona ko ari uburyo bwiza bwo koroha kugira ngo musabire iyo kaminuza cyangwa iyo departement y'ibitabo by'umurengera kenshi na kenshi vyama biri mu mabibliotheque y'amayuniversite yino
reka nda nte icyo kibazo nibaza ko mushazaca naraje ngabo icyo nushyira ko nuko nta kintu kidashoboka iyo abantu bakihaye bakakironderera buryo bakabikorera nibaza ko ari ibintu bishoboka
Professor Athanase namwe mduwe ku ijambo kuri icyo kibazo nyine
oya ko Imana yaduhaye tugashobora kusubira kubonana haciye imyaka yose kandi tugasanga ubwo buvukanyi twamanye tuti bufite nibaza ko byose bishoboka harimo muri kwebwe turatanguye kuza turagenda kugira ibintu bita yakonje muri sabbatical tukagenda nibaza yuko imbere yuko tugomba gusohora ibindi bihugu ko ikintu cya mbere twugira twibaza kugenda mu Burundi ugafasha abasigayeho ngubwo bwo turiko turavugana aba hariho abitwa ba kontrata na Imana ba Indefense ba Imakire bariko niho bigisha tukagenda tukabafasha tukabereka ibyo dukora ino hanyuma ikindi tutavuze nibaza ko twashobora kuraba no kuraba ingene abo bantu bariko bariga ibi bintu twigisha ino kuri kampisi y'u Burundi n'ubu kampisi z'u Burundi kera hari ibihugu bararonze nyinshi ingene boshobora kumva ino nabo ukabereka ingene dukora hanyuma bagasubira nyuma bakaza kwereka nabo abandi ibyo tuba ibyo turushanya ntiturushanya ibintu ahubwo n'ingene twofashanya bakadufasha kuraba ibyo muri Afurika ingene bimeze ibyo mu Burundi ingene bimeze ibyo mu Rwanda ingene bimeze natwe ukabereka ibyo mu mayunivesiti dukoramo ingene bimeze nizo ntego nibaza
ni byiza cyane rwose tugarutse ku cyumviro nyamukuru cyabahuje reka urukundo rwerekanwa aho kuri urwo rubuga mwese muhurira ko nashaka ngaruke kuri Jean Marie Nahayo gica tubwiye hariho nk'abantu benshi bibaza ko yaba ubumwe buri muri uyo murwi mutoyi bwotandukira mu Burundi bwose eka n'ibindi bihugu byose aho kenshi na kenshi ubumwe usanga bucumbagira icigwa mubona nk'imirwi itandukanye eka abarundi bakura n'urwo rukundo ntangire tubona iyo tuko turasoma ibiyago n'ivyumviro n'ukuntu mushikirana mugafashanya mu ngorane ichi ivyigwa mbona n'abarundi bahakura n'ibi
jewe so cyanse ni uka muri izo ni ninge na twosubira kugira isabukuru ariyo festival kera ngikora muri studio y'ijambo nije nana proposal ko tugira festival itwa sangwe ihuza abacuranzi b'abarundi nabo mu karere ka Afurika kiyaga kubigari cya Afurika ikivyo cyanze atake artist nibaza ko aba artist bafite ubuhara rukomeye mu kugarukana amahoro n'ubumwe mu Barundi nibaza ko zose tubishyitse ko muri uno mugwi deja tugashobora guhura amaso mu yandi tukahobera na tukagumana mu nda twoyagize byose nyine twoshikiriza ugwaruka dufatanije n'abacuraranzi n'abazina abacapa abitwa ba artist bose ni icyumviro cyanje mbona gutyo ariko igikuru uko nabivuze hamwe umuntu umwe muri twebwe aguze iyo ndege tugahurira hamwe twese bizaba ari sawa
uyo muntu ashobora kuba ari hanze ni nka profesor Atanazi niko niwe ndamaze imyaka myinshi ga uyo mugambi wanoza urangura Atanazi profesor Atanazi
ni mugambi ni ndoto yanjye uko ndabizi icyo gihe nakora ni jenari meshi kiganiro cyitwa sangwe ni jenana nasabye ko twohuza abasanzwe bose bava mu ntara zose z'u Burundi tugahurira twese Bujumbura byagenze neza ndabona niko nibaza ko tushobora kubigira no mu banyeshuri nko muri icyo gihe nyine muzamwatanze ibitabo amakaye jumsepa hariho sangwe ikintu dushaka kugira sangwe naho icyo bari umuziki gusa mugomba iryo jambo sangwe rirakomeye
Profesor Atanazi Gahongo hariho arize nka indwi nka zingahe indwi nka zibiri zirarumanye abarundi bibutse amasezerano y'ubumwe araheze nk'imyaka 30 ikintu eka ivyigwa mubona vyo va muri uyo mugwi wanyu ataga sesenshwal muri ubona ko wuzuyemwo ubumwe n'urukundo bidasanzwe ni nk'ibihe kubwanyu
nibaza yuko hari ikintu bari bakwiye kuraba ku mugwi w'iwacu naho tutari benshi mugabo twashoboye guhura tukiribagira ibyo bihugu byose twahungiyemo noneho aho turi hose tukagomba kubona ko turi bashiki b'abandi basaza b'abandi ugasanga nk'ubu uti ni ukubesha hariho benshi naho ndabazi mbo kubwira ndi abana ba naka naba 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 mugabo ngubu nuwomba tuti mbega arita abana biwe ni bande nubakubwira mu mazina abana ba Methode naho witabye Imana nubakubwira abana ba Mariya nubakubwira mu mazina ibyo ni ibintu bari bakwiye kuturabiramo bagashobora kuvuga bati ingo ko Imana yaduhaye tukaba tukiriho dufate ubwo rugendo twatanguye turubandanye turi kumwe dufatanye mu nda ikindi kandi kiryoshe ni uko madamu Alice Profesor Alice atabibandanije nuko niwe ahora atugisha inama ya Zoom kandi umenga muri iyi minsi yagomba kutugisha iyindi nama yobandanya akatugisha izo nama hanyuma rero igihe tuzogenda tugahurira mu Burundi tukagira iyo sangwe turi mu Burundi byoheza bikaryoha bose twasubiye kugira iyo na izo nama kuri video naho duhura ta mugambi dufite tugahura tukaganira tugakwenga tukavuga ibyo kuri kampi usanga ari ibintu byoshe kandi abandi Barundi bashobora kudufatira ko bati reka natwe ko twize muri promosiyo ikurikira abahirije mu 83 ngo natwe tubongerane dushobore gufatanya umunsi wose wobigira kumbure mbere kurusha dufatana n'abantu bose bize mu Cyongereza mu Burundi tugashobora gusohokana twese tukagira noneho ikintu gikomeye nibaza rero ko ibintu twatambuye naho umuntu gusubirabe nimenetse birakomeye birafashanya birafasha kugira amahoro mu bantu birafasha kugira imigenderanire birafasha noneho gufashanya nk'uko nababwiye nagiye mbona abo twiganye bagira bati ngo dufashanye nanjye ndifuza yuko umuntu yo dutuma ko ati ngo
dufashe naka muri uyu mugambi ko bishobora kandi n'uburundi ko bidufashe ako bukagira umunsi two twari bitabigutumbura mbere byari byaguranye twavuga situasi ya tuzana ibintu ibitabigutumbura mugabo nimwebwe muteza kuza kubikura kuri toro bikabagora nibaza babyubwise yuko dufite imigambi myiza
Ni jina chini kwa sisi, Madam Alice ni yandagara ifni kwa kuganya na mimi huje, eka ifni tayari kule ba mlo yomurugu ifni kwa zio avarundi wakula mali hivi.
Jeni wada kwa rakaruru kesa kire kana kwa imivano mwanu, alimiza, shuruka miza, bantu baka. Shira hamwe bagafata na munda bagafashanya ibintu bigoye kandi bikaba kwakerekeza rero abandi bagashobora kubirabira ko numva abantu bize muri kaminuza ni benshi bagaheza bagasubira bagaja hamwe bakaronderana baka kugira dushobore gushika ku migambi myiza cyane tukaba turi hamwe kugira dufashanye Hatiye nibaza ko aricyo ega nico Imana yaturemeye niko nibaza ko yadushize hano ku isi kugira dufashanye tubeho kugira dufasha abandi nibaza ko ari ikintu n'ukuri cyiza cyo gushishikara urukundo no gufashanya mu bantu
Murakoze cyane gusa kuganya matoye Professor Alice Nyondagara ndabona ko mwabimusiye ni programme murakoze cyane gusa reka tugaruke ku mushinga nahe Jean-Marie yavuze uruhara rukomeye cyane gusa rw'umuziki cyane cyane eka icyimbiro ashyira imbere cy'urukundo nashaka mutubwiye amajambo make Jean-Marie cyane cyane turavye umuziki n'ugwaruka urwaruka murazi ko kenshi na kenshi rwamagwa akoreshejwe mu bintu bya politika ikintu umuziki ufasha urwaruka eka teme mushira muri iyo muziki yanyu ikintu izo teme canke n'ibyo byumviro bifasha urwaruka muri rusange ni nk'ibi
ikintu nyamukuru nico nyine cyasangwe cyukwerekana ko twese turi bamwe nibaza ko nta muntu n'umwe atakunza n'umuntu ukumviza umuziki hashobora kuba mu amastiri menshi y'imiziki mugabo umuntu wese araryoherwa n'akazi nibaza rero ko kugira dushikirize icyo vyimviro vyo gukomeza ubumwe vyoba tugize nk'iyo sabukuru hoba intererano nkuru intererano ikomeye kuko nabigize na nk'iyo experience cyo gihe twabitegura twaroganiza izo twita camp pour la paix des enfants ni byiza abana deja bashobora guhura bose bava mu moko atandukanye mu mitumba itandukanye bagahurira hamwe bagasangira uduharage bakanyifana bica byigisha n'abavyeyi babo iyo abavyeyi babonye abana babo bari kumwe bumva nabo nyene baziraba icigwa yuko atakamara ko kwangana twese tura barundi tuteza kubaka Burundi nibaza reko biciye mu muziki bishobora kumvirizwa neza nkuko kuruta kumviriza amadiskuri ya politiki
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe Professor Athanase Gahungu mwavuze imigambi umurwi murimo ushaka kuzorangura haba gutanga ibitabo eka haba guca gutanga inyigisho abarundi bari muri Leta Zunze Amerika eka no mu bihugu by'Uburaya bicabwenge ni benshi cyane rwose uyu mugambi ushobora gufasha cyane cyane muri kaminuza twese twaciyemo i Burundi icyo kikaba ari gikorwa gihambaye cyane rwose ariko nashaka n'ubundi ndakubaze kubyereke urwaruka igihe mwari muri kaminuza ubwo yari kaminuza nkayonyene ubu kaminuza zarabaye nyinshi cyane rwose inyigisho zitangwa zitangwa kaminuza atandukanye cyane rwose ikintu akamu mwote rwaruka ruri mashure aba cyane cyane ya kaminuza ni nkakahe turazi ko kaminuza isaba abanyeshuri kenshi nka muri ma university muri Amerika bama bigenza neza cyane rwose akamu ikamutira ugaruka uri mu mashuri nka kare
ikintu nokwiye abari mu mashuri cyane cyane Bujumbura nuko bofata kama ibintu byo kujya mu mashuri kuko cyane cyane ibyo kushobora kubona icyo nokwita diversity ko abantu kuri bamwe abantu tuba beza kubera abo tubana ari beza abo kandi nta muntu nibaza ko azotera imbere abona gusa yuko icarabira ko ari aho hantu yabaye icyo ari kwizeho yakuriye ko umuntu agashika hanze akabona abandi agashobora kubona yuko ibyo bavuga n'ibyo we wavuga biratandukanye mugabo uko gutandukana niko gutuma dushobora gutera imbere mu mitwe gutera imbere mu byo kubaka nk'ubu twaragize Imana kubona twaragiye kuba mu bindi bihugu twita mu byarateye imbere ngo rero ntitubibone ko gusa ubwabo ibyo bintu byatumye bitera imbere si ukubera yuko baruta Abarundi ni ukubera yuko bobo bashoboye kwemera icyo wino kwita gufata risike bati iki kintu uko namye mbaho birakeneye ko dukomindwa mu mutwe kugira dushobore kubandanya abo rero bofata ko bagafata ibyo bakaraba yuko abantu barakurirana abantu basangiye byose kandi ibidutandukanya n'ibiteye kubidufatanya ngo rero na bene rero batangure kwiga baraza ibyo bintu mugabo bige baraba ikintu tuzomari u Burundi bya bintu bya agronomi twiga inzuzi zimeze gutya tubona yuko ibiterwa bimeze gutyo bikazagira kwara bigira gute niturabe turabe ko mu bindi bihugu barahaciye none ko bahaciye ikintu baturusha ikintu biyunganyemo ni iki tufatire kuri icyo ikindi kintu bagira nabi bikuremo hanyuma ibyo byiyumviro byabo tubiteze imbere ibyiza byose tubiteze imbere mugabo twemere gufata rimwe
impanuro nziza cyane rwose kamo gakomeye cyane rwose ubumwe muri diversite ikagusuma kurahura ubwenge mu nshinga ntahe Jean Marie mwaraciye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze kamo motera nk'ugwaruka cyane cyane ibikorwa biteza imbere mu byerekeye amashuri nk'akaye
nk'uko abandi babivuze ubu biragoye kubera ndi hanze ariko nibaza ko dushobora kubishika ko muri uwo mugambi nyine tanaziya turushoboye kudushiramo tuvuze biba byiza tushoboye gushika mu gihugu tugatahuka tuze tukagira umugambi uboneka ubu turi hanze biragoye kugira tuvugiye gusa tutashize mu ngiro
ikintu kimeze nk'impanuro muha ugwaruka kugira ngo rubandanye kuguma gunze ubumwe ni igihe jamari mwagende henshi murabona ukuntu ibintu byifashe
ariko ntidukeneye kwigana abo hanze ariko ntanze nk'akarorero jewe igihe nari muri Mozambique naguma mbona narifite umutima mu gihugu cyacu nagize umugambi witwa Solidarité Africaine hanyuma kubera nshuraranga n'abashuraranzi bo muri Mozambique byaranezerewe kubona bishika yuko haba nk'igiteramo kuri afishe handitswe nyine Bebe Cool n'umugwi urumva jewe nkaca mvugisha nganira n'abamuzisi bo ngaho ndababwira nti mwari muzi ko hari iwacu hariya muri nord ya Mozambique hari kambi y'impunzi hari abanyafurika bava mu bihugu byose no mu Burundi nta kintu twogira ngo dufashane kuko ni bene wacu bose barazakiriye neza urumva narigize kutemesha igiteramo ndaja kuramutsa abarundi bari ngaho
n'abanyarwanda barimo
ndafite amasanamu urumva bose banezerewe kubona umuntu aza kubaramutsa atari umuminisitiri atari iki nanjye ndababwira nti jewe nje kubera tuvukana nakabashashoboye kuronka nakabashuraranzi nimugire mushobora kuvuza ingoma cyangwa icyembe cyangwa iki ntakujya duhatubwira iyo abantu bacuraranze ushobora kubashimira nari nagiye nitwaje akabahasha baduterere cyangwa bashobora gushima gose kubona umuntu atari ibintu byabishyigikiye ku moko cyangwa iki nibaza ko izo nyigisho arizo dukwiye gutanga kuko nabo nyine bakura babona bafite uwo mutima wo gufashana ukunda abandi
ni byiza cyane rwose eka ibikorwa bihimbaye cyane rwose ndagushimiye Jean Marie reka rero ngaruke ku mwebwe Professeur Athanase Gahungu mwigeze kuvuga nk'uko twabyumvise iyi migambi gufashanya na Kaminuza y'u Burundi nashaka ndababaze niba muri iki gihe muri en contact hari haba nk'uko mwabivuze abari muri iyo groupe ba Defense kuri cy'ubonye bari muri Kaminuza bigisha hari ariko nashaka ndababaze ku giti cyane mwebwe muramaze kuba muri contact n'aba professeur Kachanke nka directeur académique muri université y'u Burundi
yego mushikana ese ndiriko yego nibyo mbere bujya mu mwaka heje jewe na nari ifite ico bita congé sabbatique yo congé sabbatique nari nateguye ko nza kwigira mu Burundi na hanyuma nari namaze gufata abo nari nzi twamenyanye bamwe bumva bakuma bahinduka uwa lecteur yari yamaze kuba ministre abandi mugabo twari twumvikanye hanyuma jewe kubera hagize gucamwo sinashoboye kugenda muri uko kwezi k'umunani nagombye kugenda mu kw'icumi na kabiri ibyo nari kuza gukora rero ntibyari bigishoboka mugabo ubu ndifuza yuko mu mwaka uza naratumye abo turi kumwe muri uru rubuga Consolata na Indepense bariko barabifashamo nibaza yuko muri uwo mwaka uza nzoheza nkagenda amakoba abo tuvugana ababitwara ndabazi bizoba gusa kuronka akaryo n'akanya kande kurira ubu rero urabona ko ndibyaducishe mu byatwononeye ari ibya COVID-19 biriko biratwononera ariko nagomba bose bamenye yuko jewe ndamaze gufata kwicandagisha dose ya mbere ya COVID-19 ya vaccin ubu ndindiriye ya kabiri ubu rero nibaza ko bizoca byoroha ko nshobora gutembera emwe Ile-de-France Consolata nimundindire ndaje ngomba kuzoja ari ukugira volontaria ari ugukora kumara umwanya w'umwaka canke amezi atatu mugabo ibyo ndiko ndabitegura nibyo rero nshingana ya Frederic
ni byiza cyane rwose mu gusozera Jean Marie ndabasaba umutirakamu abarundi cyane cyane ku byerekeye cya kivugo cy'urukundo mu kanya gatoya cyane rwose akamu motsira abarundi na kanya
ni mukundane mwese abarundi turi bamwe kuwa
kigihugu cyacu ni byiza cyane rwose Professeur Athanase Gahungu nk'uko twabivuze mu ntango haracyo imyaka 30 abarundi bategeka ku masezerano y'ubumwe akamumubatira muri iki gihe n'akahe mu majambo make
emwe abarundi mwese abari kubarakumviriza cyane cyane abize mu cyongereza abo twiganye kuri campus twagiye muri ya mabisi amwe mwese ndabaramukije nta kintu gihora kinezera nk'iyo uhuye twese twaje muri bino bihugu twari muri diaspora tuza duhunga mugabo iyo uhuye n'abandi abo mwiganye kuri campus ukamubona mu ndege uca ubona wibutse ba bantu abavandimwe nagomba yuko rero uko kuntu twisanga turi abarundi twisanga turi abarundi abanyarwandakazi abanyarwanda twiganye twese tukabona ko turi bamwe kandi twame turi bamwe joshobora gushika muri abo badukurikira nibaza ko byogira ico byo bifashije u Burundi
murakoze cyane imbere yuko dusezerana ariko reka dusubire kuri ka karirimbo ka Baby John
kamwe ka kera nyine kamahoro ko gukomeza amahoro
yako karaje
kite churuko
Jee 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 j
Professor Athanase Gahungu ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mugane ni radio Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe Musana Jean-Marie. Ndagushimiye cyane cyane n'izimvura byiza mwatanze hamwe n'uturimbo mwadushikirije.
Murakoze Fred, murakoze Ijwi rya Amerika.
Professor Alice Niyondagara ndabashimiye namwe mufisamabanga menshi ariko mwitaze ikiganiro mwakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Bakarolero, batanga makuru, ahumure.